kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Abana baramerekwa nabi tukaburitso dutekesa tusanga rero tubayeho nabi twe tubona ari ngorane cyane ahubwo turi yumviriye tuzozana amazi nayo ari yagize umuntu wumva gute turagwaragurika tugira ibibazo.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri komuni ya Muhuta ni mu ntara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi aragaruka ku kibazo c'ikena ry'amazi kiriko kiratuma abana bandukirwa n'indwara zitari nke. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hatomuragume ku maradiyo yanyu. Hagataho imyaka 24 irarumanye umunsi kuyundi indege yari itwaye perezida wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi mu 1994 ikorotse navyo turabigarukako. Ariko mbanze ndabwire muri make ko uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Jacob Zuma yarengutse imbere ya sentare mu gisagara cya Durban yabajije kuvyagirije vy'igiturire mu bijanye n'urudandazwa rw'ibigwanisho mu myaka y'1990. Urubanza rwiwe rwangururijwe mu kundi kwezi nk'uko amakuru yatanzwe n'umucamanza wiwe avyemeza. Amaze kumvirizwa, Jacob Zuma yabwiye bamwe mu bari baje kumviriza urugo rubanza ko ivyo yagirizwa ari remenhanya ritagira izina yegeka ku bazungu. Yavuze ko bashaka agatwe kiwe. Nyuma y'iminsi perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump asubiyemo akatari gake ko hageze ko abasirikare ba Amerika bavanwa muri Siriya bategetse mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi nabo babandanya bavuga ko atana kimwe kirahinduka kuri politiki ya Amerika muri Siriya. Mu kiganiro yatanze kuri no wa kane, Lieutenant General Kenneth yabwiye amenyeshamakuru b'ibiro vya Pentagon ko babwiwe ko mu gihe bonesha utakigaruka umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu muri Siriya ico bazokora ari kuraba abasirikare boba bakenewe gusigarana. Leta Zunze za Amerika zifise abasirikare bashika 2000 muri Siriya bagiye kugarukana amahoro, ariko Trump ntayengeshanya kuvuga ko gukurayo abasirikare byimirije kuba vuba. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 4. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri rugaga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na kuri rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nungiri ndabahe ikaze nshuti bakunzi. Imyaka 24 irarumanye umunsi kuyundi indege yari itwaye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'u Burundi Cyprien Ntaryamira ikorowe bompi uko aba perezida b'u Burundi n'u Rwanda bakahasiga ubuzima. Abandi baguye muri iyo ndege ni abashikiranganje babiri b'abarundi Bernard Triza na Cyriac Simbizi. Bivugwa cyane ko iraswa ry'iyo ndege ariryo ryatumye hatangura genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Abarundi ku ruhande rwabo abategetsi basaba ubutungane ko bworaba ukuri kukamenyekana kucatumye iyo ndege ikoroka. Mugenzi wacu Diane Ndonse yakurikiranye imirori vyo kwibuka imyaka 24 rero wahoze arongo igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira yitavye Imana biciye mu ikorwa ry'iyo ndege. Amahoro Diane ngaha mu Burundi.
Amahoro neza Diane.
Ibirori vyo kwibuka nyakwigendera Cyprien Ntaryamira vyagenze gute?
Ego mucha make byatangujwe n'inkuka iyo kumusabira yabereye muri Cathedrale Regina Mundi isomwe na Musenyeri Ngoyagoye yarahora arongoye diocese nkuru ya Bujumbura. Ibyo birori byari byitabwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'ibyegera byiwe hamwe n'indongozi z'umushinga mateka z'inamashinga mateka n'ankenguza mateka n'abaserukira ibihugu bitandukanye hano mu Burundi ndetse n'abari mu nzego z'igihugu z'ibisata bitandukanye z'igihugu hamwe n'indongozi z'imigambwe ego hamwe ibyo birori byane byacye bibandaniriza ku ntatemwa y'umuhisisi byane ntajyamira ku ibarabara ryo mbere mu nyonyo aho baciye bashira ko amashugwe kuri yo ntatemwa bakanashira bakanacishamwo n'ijambo yasize nkiragi
abo bategetsi bitabiriye ibyo birori uhereye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi hari ico bagarutse ko bavuze ko amajambo yabo atandukanye
nta majambo yashikirijwe uretse ko bashikirije gusa iryo jambo rya Cyprien Ntaryamira bacishijemwo n'abandi twavuganye bashobora kuvugana n'abamenyesha makuru babirondereye nk'abo mu nk'abaserukira umugambwe nk'abo mu mugambwe Sahwanya Frodebu Cyprien Ntaryamira yahoze arimo
bakubwiye iki
ego bavuze yuko basaba yuko ukuri kuja ahabona ibihugu byo mu karere ka Afrika bikagira ico bikoze ku matohoza yuko yugo rupfu rw'umuhisi Cyprien Ntaryamira
mubagendanye n'umuhisi Cyprien Ntaryamira bobo ko bahora bagira ico bavuga ku minsi nk'iyi uno munsi arabo waronse ukaba wabaronse bakubwiye iki
ego twavuganye na president Ntibantunganya Sylvestre yahoze arongoye Burundi nawe nyene kandi yanagendanye na Cyprien Ntaryamira aho yavuze cyane cyane yuko yashira imbere nkuko bizwi yashira imbere indero iyo nayo akavuga yuko itabandanije ikurikizwa kandi nuwuye yuko itari kirakurikizwa afatiye ku ihonyangwa ry'amabwirizwa hamwe n'amategeko n'ingene abantu muri kino gihe ngo batekwe n'ubwo
urakoze cyane gose Diane Ndonse urabandanye ubikurikiranira hagufi hamba makuru yacu yo hanyuma urahiza ubigaruke ko ku buryo burambuye
murakoze namwe
mu gihugu cy'u Rwanda gahunda yo kwibuka rero abahitanywe na genocide banshi bafata ko yatewe n'iyo ndege yakorowe izotangura ejo mbere ya saa sita perezida n'abandi bayobozi n'imiryango y'abacitse ku icumu bazohurira ku rwibutso ruri ku gisozi ni mu muji wa Kigali batanguriye ku masengesho hama mu nyuma bazoshira amashugwe ku mva zishingiyemwo abasaga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu perezida w'u Rwanda bitege kanije ko azocana urumuri rumara iminsi ijana iminsi yashize genocide ikorwa muri ico gihugu cy'u Rwanda mu miji itandukanye yo hanze y'u Rwanda naho nyene iyo migigwa izoba nko nga Washington na DC birategekanije ko abanyarwanda bahari bazotangura iyo minsi yo kwibuka tukazobabwira uko bizoza birakurikirana kuko tuzobikurikira aha Washington DC tukivuga rero ibya genocide mu Rwanda haraheze imyaka itanu abarokotse iyo genocide bo mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye ni mu ntara y'Amajepfo bongeye kuvugana n'ababiciye nyuma yo guhura barebana ayingwe ubu rero bakaba bavuga yuko babanye neza umenyesha makuru ijo rya Amerika mu Rwanda Sumta Kaboyi yadutegura ino nkuru
imyaka 19 irashize leta ishyizeho komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ariko bahise bumva ibyo basabwa babaye imbarwa ku imyaka igenda ishira abarokotse genocide n'abayikoze bo mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo byabafashe imyaka 19 ngo babashe kongera kuvugana no kubana
twarahiganaga narazaga nkaza hano uko ari iwacu ariko nkaza nk'umugenzi niruka nkatega moto nkiruka nkaza kuraho ko hari umuntu ucaracara aho ngaho numvaga nawe na uzamba na jewe aho navutse barabishe bose naho nashatse
nitwa Karekezi Claude nyine genocide yarabaye ubyukuri ngiramo n'uruhare cyane abantu nagikoreye abo duturanye nka bayipaba mpungutse ndafungwa nza guhabwa igihano cy'imyaka 12 kuko naburanye mu rukiko rusanzwe ariko nsabye imbabazi nabwo nageze ino amezi atatu roza yarashubijeyo tongera subirayo bwa 15 none ubwo nagiye nkomereza kuri iyo naringize yinza gufungurwa yo ndagaruka nari mfite ubwoba bwinshi bwinshi cyane mbi nyine mvuga ko asubizayo
hari umuntu mubana muri rishyira muri ryanyu wagukoreye icyaha
uyu nyine uyu nguyu turi kumwe Karekezi Claude yaransahuye asahura ari umuvandi naramushyingiye umukobwa mushiki wacu wanjye
yagusahuye ari umuramu wawe waba waragiye mu bitero byahigaga abantu b'iwabo kandi utunze umugore wabo
ibitero byari kwishi hari igitero cyahigaga abantu cyica akaba n'igitero gisahura amaka ibintu byose n'ibikintu bike burya ibitero biri kwishi ariko nuvuga ngo yigiye gutinyuka kujya mu rugo rw'umuntu kumusahura nuko uvuga ngo iyo wamusanze ubanza kumwikiza kugira ngo ubone ubushyikira bya bindi.
Hanyuma se ubwo ubigejeje ku mugore wawe ari we mukobwa wawe ntiyabonye ko wasahuye iwabo?
Haranabizi nyine yabibonye.
Murakomeza murabana?
Ariko ntacyo bari gukora kindi, yari kujya he yandi? Hajya hariya akariwe. Abagore batutse ikazi icyo gihe bari ku Bahutu, kwari ukuvuga ati nanjye wampanga mbone ndamutse.
Iyi mibereho yo kubana bishishanya no guhigana nta ruhande na rumwe yigeze iteza imbere. Abarokotse Jenoside bemeza ko umujinya bahoranaga utatumaga hari ikindi batekereza cyabazamura, naho abayigizemo uruhare bagafungwa bakaza kurekurwa bahoranaga ubwoba.
Ariko ndakubwiza ukuri, narazaga nagera hano mu kabuga noneho aba base narabafungishije narabasubije mu nuhunga ahura n'abana babo bakantangira bati wowe ati dore Rosa yaje ati utasema utacoka. Nkabaza umuntu cyo cyatwaye kivuga ngo kiravuga ngo uzagiraho nuvuga ngo uzageraho uvuga nugeraho uhore iyo babawe ntinzabamara nuko mutangiye ikintu twabashaka gukora abangaba nubwo bari barafunguye ntiyakorora itungo aryorore baturitware kubera ko nubwo bishe bagababarirwa kubera ko bimeye icyaha ariko barasahuye yakora agatungo tukakajyana kugira ngo batwishyure. Nanjye se ntacyo nabashaka gukora ngo niteze imbere, nta numvaga nta n'ubundi buzima mfite.
Ubundi imbere uko nari meze nameze nk'inyeshyamba funguye ngeze imuhira iyo wenda natemera gatoya nkagana nk'ano ku isante nkabona Rosa yaje isahe nacaga hariya ari mu masaka ari mu cyama gacari yatanambora.
Nubwo uru rugendo rwababereye rurerure, abaturage barokotse Jenoside n'abayikoze bo mu murenge wa Mukura bemeza ko ari bwo bumva babayeho neza nyuma yo gusabana imbabazi bakiyemeza gukorera hamwe.
Tangira kujya gusenga ntarasengaga kuko numvaga ntanahabwa penitensiya abapadiri benshi barabahutu. Uko njya mu kiliziya uko mpabwa ayo mahugurwa nkumva bakamfasha kwivana muri cya kintu nkumva niho ndashira ubwoba. Ubu ndetse tunafite itsinda ry'abana badukomokaho.
Rosa amaze kujya kwa Gitifu baduhaye igishanga kiri aha ifuduranga cyari cyararaye inzara isahera ari duhabituboye ati duhinge twiteze imbere nimba ugukora mu itsinda ariko ugira n'akihariko kawe nibwo twakoze ntutangira guhinga. Ariko abangaba wacitse kwicumu tugahinga kureba kujijo gutya kumutema ntabwo twari bwizera neza.
Ubu hashize igihe kingana iki mushiritse ubwoba?
Ndumva ari nk'imyaka itanu.
Uyu muramo yagutumira ukagenda ukumva ntacyo wishishaye?
Niyo musanze hano ku kabari harije tujya upe ku kabari rwose nzi ko yavumbuye agafaranga no mu ikote nikoreramo.
Jenoside yabaye amaze amezi atandatu nshatse umugore, njyewe wanyiciye umugore ndamuzi. Ya umwana we navuye kumusabira, urumva umwana w'umuhungu we navuye kumusabira umugeni. Ni ukuvuga ngo izo mbabazi surumva papa we narazimuha. Umwana w'ejo bundi twarawe ndamuganira mva mwana na wowe ntakuzaniye umugeni yaranabyaye bya umuhungu ejo bundi arabizi ndabimubwira ni papa we ni wanyiciye umugore. Ntuzagira ikibazo ntuzagira nk'ibyo papa uzagira nk'ibyo papa yakoze.
Aba baturage bavuga ko gukorera hamwe byazamuye ingo zabo ndetse n'abaturanyi babo. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu mwaka wa 2016 bugaragaza ko Abanyarwanda bagera kuri 92 n'ibice 5% bemeza ko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho kandi ko abaturage babanye mu mahoro n'ubworoherane. Gusa iyi raporo igaragaza ko igipimo kitaragera ku 100%. Abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko hakiri imbogamizi zifite nk'isano n'ingengabitekerezo ya Jenoside, ibikomere byayo, ubujiji, ubukene n'ironda koko, ariko nabyo hari icyizere ko bizarangira vuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara yavugwa mu ntara nayo banyagihugu bo muri commune ya Muhuta. Turi mu ntara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi, bara bugarijwe n'ubukene bw'amazi. Abo muri commune Muhuta basaba insiguro y'amafaranga basabwe na commune yabo kugira ngo ico kibazo gikemuke, ariko kugera n'ubu akabatani marira koroka babona. Inkuru twategura imenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rumonge, Alain Yves Irankunda.
Imyaka ine irarumanye abanyagihugu bo muri commune Muhuta batarashikirwa n'amazi meza kandi baritavye akamo ko guterera uburyo bw'amafaranga bufasha muri uwo mugambi w'amazi meza wateguwe n'abajejwe intwaro. Abo banyagihugu bakabona ko kuba utaraja mu ngiro gusa no kwirengagiza ingorane ibahanze. Niyongere Jean Marie numwe mubayaze n'Ijwi rya Amerika.
Twe turi mu guhera Ano duherereye nta amazi namba dufise tunga bitsiba naho nyene ngira sinze.
Kubganyu rero ikibazo cy'amazi kibahanze ntikitaweho.
Aha namabanga ko ibintu by'intutsi by'amazi ahubwo turakaza gose kugira baduha amazi aranse kwiye. Bari bayemeye no kuyapimba arayapima barekana n'ahantu yose ariko byarananira yuko yose. Twemera tukitanga mugabo byahereye nta kigende. Ase nico kintu cy'ambere dukeneye turakomerewe kwiye.
Tumenyeshe ko ubwo buryo bw'intererano y'amahera yahariwe amazi bushigwa kuri nimero ya konte 2078 iri muri kopeke yuguruwe ku izina rya komine Muhuta. Uguteba gushira mu ngiro uwo mugambi w'amazi meza abanyagihugu bemeza kubaterereye bavuga ko kuri ko gutera ingaruka ku magara yabo kuko baba bukoreshe amazi mabi. Masabarakiza Alexi aha ati
usanga tuvoma imigezi imanuka abana baramerekwa nabi tukaburitso dutekesa susanga rero tubayeho nabi twe tubona ari ingorane cyane ahubwo turiyumvira iyo tuzozana amazi nayo yari yagize umuntu wumva gute turagwaragurika tugira ibibazo tukaguma tugenda kwa muganga nari kubona yuko turi mu bukene budasanzwe gasabi tugora.
Kubw'ivyo abo banyagihugu babona kuye mugambi wo kubashikiriza amazi meza usa n'uwanigiwe mu menshi n'indongozi babifata uko kuko amahimiriza yahora burutavanako abasaba gutanga amahera yo guterera umugambi w'amazi atakiba nk'uko yari yatanguranye umuvuduko urenze. Niyo mwungere Yohani ni kwavuga
barayatwemerera mugambi gahereriyo bakavuga ngo bazoyazana ngo bidatebye bigasaba iherera hereriyo. Rero
niko kino ne mutizera kwa amazi ashobora kubashikira vuba ko twumva muri ko muraterera amahera
tubona yuko bahaye baraduhenda ntabi mbona yuko bamwe ari kuduhenda dupfira muri ndiyo ndiyo twebwe iyo baduhenze twemererayo biratubabaza nyere kubira batwemerera hama ntibisike.
Mu ntwaro muri komine Muhuta bavuga ko bisunze ibiharuro bagize mu manama yahuje inama mantuzwa jambo ya komine basanze kugira ngo uyo mugambi wo gushikiriza amazi meza abanyagihugu ushoboke bisaba amahera yababo muri aridi w'amarundi. Ariko kugira ngo abanyagihugu bagire icyizere kuwo mugambi ugiye kuja mu ngiro mu ntwaro bamenyesha ko imiliyoni zababa 70 bamaze gutororokanya bagiye kuzitanguza ibikorwa bishoboka mu kurindira ko bagira neza babafata mu mugongo. Jean-Claude Havyarimana n'umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama.
Ikomine ya Muhuta ni komine nini amazi ni mag inama ya komine yari yumviriye umugambi w'ukwega intuzi yo gukwega amazi menshi. Uwo mugambi rero hari abantu baguma biyongera ari benshi mugambi amazi akaba make. Nacyo gituma rero ko inama ya komine yafashe ingingo yuko hobaho umugambi wo gukwega amazi ava ahantu imavugwe ku rubibe rwa komine Bugarama na komine Muhuta ruguru hafi ya zone Ruteme. Umugwi ujejwe gukurikirana ubwishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi warashikirije icegeranyo yuko bakaba bemeje yuko uwo mugambi abenegihugu bazozo barakora igice kimwe kugira ngo ayo mazi azotebe ashike mu mitumbi mwimwe aho mazi aho mugende uzoca bazogenda barashizika hama marobine bacha bamanuka ngaha mu kirombwe nahanga mu kitaza aho bazogenda barahasiga amarobine kugira ngo ayo mazi rero abanyagihugu bacha baronka amazi meza babe barakora igice gihuye n'ubwo buryo maze kuboneka bari bateganije yuko uzokogwa n'amafaranga angana n'umuliyarde w'amafaranga ya marundi bagasaba abafisi shobotere bagatera kugira ngo kimbure abene gihugu baronka amazi meza.
Ico kibazo cy'amazi meza cibonekeza mu mazone yose agize komine Muhuta abanyagihugu bakabona ko bitumvikana ukundi ico kibazo kitoshigwa mu yihutigwa kandi bizwi ko komine ya Mironka amahera afasha mu vyiterambere ihabwa na kigega fonike citaho iterambere ry'amakomine. Mu ntara ya Rumonge bubumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Take up to my way, dunga na murugo kwa data.
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda igice cha kabiri cyo kiganiro iwanyu mu ntara n'isi yose nkano mango cha tubatahiriza abanyu akaririmbo na Kagabi kitwa amahoro aragaruka kuri ayo mahoro avuga ngo ahabwa n'Imana. Turafise uwa mbere ku murongo Justin ikaze ku ijwi ry'Amerika. Uherereye agatelefone kawe gajusa ko twumva katumvikana neza n'ibiki atavura kariko karagwa ni kenshi. Ugashaka ko uno munsi ijwi rya Amerika rigutahiriza nde?
Eka uwa mbere mbona ari kumugwiza na Claude na Olivier. Nacho agira urubanza muri uku kwindwi ari mukanyoshe na Samueli. Mamutenya ari ngaha kumugwiza na Diomede.
Busu ukabipfurize ki uno munsi ga Justa
Kamenge naha kwayiti atukira Imana yamubona.
Busu ukabipfurize ki
umunsi mwiza hano kumugwiza.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza na wewe ngaho Justa aho uri mu Kanyosha.
We'll come to the light, the light shine on me. He will ride, homie. I take chance for chance to know God, homie. The truth, the fight, will never tell lies, homie. It's my time, homie. It's my time, homie. My home, if you choose me.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turafite na Eric ku murongo. Eric ikaze ku ijwi ry'Amerika. Eric uherereye
mbere mu kambi ya Rusenda mu gihugu cya Congo.
Navugwa makinga aho muri Rusenda ga Eric.
Navugwa neza cyane akavura kareka kaguye muri rugero tukabigwa bamwe bamwe.
Ariko nta mazu ya bomotse nta cononikaye kinini.
Oya nta cononikaye
kinini. Mwari mwaravuze ko hari ibibazo bitandukanye harimo ivyo kwivuza harimo ivyo gushobora gusigurirwa igihe bamwe bamwe bagenda kwivuza bakavuzwa n'abatavuga ikirundi ivyo bibazo ngaho mu Rusenda vyarakemutse cyane.
Ibibazo bigenda bipfuka bukenshi kubera hajya hari ibibazo ntibishobora kuhegera nyinshi ibyo tushari bimwe bigenda birabanyagira bihari.
Uhamaze igihe kingana gutega Eric ngaho mu Rusenda?
Kwegereza kwa kwiga imyaka itatu.
Nuko rero ugashaka ko ujya Amerika ari gukumbuza abande?
Ijuga Amerika na shakori mwenye kwa shakika avu ni sangu chile mwenye na mwenye makambi ni Tanzania ni hongira hoja ijuga angu ya wuja waja wa nukika hongi ute ijuga hongira li hongira avu tuwa hibu sangu chile hamwe ni uwa hiru likuru mwuruli Mungi boko se aho hari hatandukanye basanzwe bayo mu buho n'ubwo ndaye mu by'impunzi.
Ni urakoze cyane gose Eric ngaho mu Rusenzi abarundi mwa bahahungiye mu Tijuga. Sabwe?
Nagomba kubasaba karirimbo ka hano?
Wi duga ku ijambo.
Ati nagomba gusaba karirimbo ka kuri ni twa Israel mbonye kitwa ntacyo.
Intashoka Israel reka mukanya turakarondera byanse haca habura ugwanko.
kandi na cyane cyane muzi muraraba kubera vande miriki agihe yino cyane cyane bigira cika cyane bibaze bifite ibaze bifite cyane zo kugira cika
deka ababijeje turaza kubabwira wakoze cyane Izuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo ni mwamikazi w'isi n'ijuru karirimbwe na Chorale Saint Dominique mu gihugu cy'u Burundi Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no Kinyarwanda tose na Emilance Emilance ikaze ku Ijugi Amerika.
Ego dia namahoro.
Urakomeye.
Ego twashima no kure.
Igo zina waritiyende.
Sa?
Igo zina waritiyende.
Nacho no kure ni gwanje.
Kumenga Emilance gihora rihabwa abakobwa.
Ndi Melance pana Emilance.
Oh uri Melance. Imbabazi. Urakomega mera. Uherereye havugwa makinga he ujumbura kavura ngo kariko karagwa buke buke turashima imana atari gihavuye gihinduka mu mwanya uri imbere je mbona twaramutse
bagenzi banje bahinga mu ntara ya Murambi muri komine Mbuyi nibagiye mugenzi wanjye kandi wa Yezu ari muri Canada nibafasha wiwe n'ibibondo byiwe anyiseye cyane Tafisi mwene wacu ari ngaha mu Buganda nari cyari
urakoze cyane rwose Melance
Ego na wagenzi banje bose banyumva kuri Amerika.
Ugira umunsi mwiza ngaho I Bujumbura mu Burundi.
Ego naye mu gihe Pascal nziza kandi ndabifurije.
Urakoze cyane rwose.
Ego na.
Nuko rero ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turahava duhana gahinduke ariko murankundira imbere kubasezera ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga ni saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igice isaha 12 turaza kwashikiza amakuru avugwa mu Burundi igice isaha 1 n'igice naho tuza kwashikiza amakuru arambuwe azobagezeho ku isi mugabo na cane cane tukibanda kuri Afrika no kuvuga amakuru azobagezweho Afrika Muri ayo makuru turaza kugaruka kandi ku myaka 24 irumanye indege yari itwaye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'u Burundi Cyprien Ntaryamira ikorowe Burundi burasaba umuco kungene iyo ndege yakorowe mu Rwanda naho ejo aho bukira baratangura igihe cyo kwibuka ni mu gihe ikorokwa gyonde ikoroswa gyondege ifatwa nkuko ariyo yatanguje genocide mu 1994 akaririmboka Anderson vuga nako dusezeraniye ko Diane nahazo twari kumwe kuri micro na Macbill ya Bero yegeranije amajwi twemitwifurije kuranigwa mu banyu no mu vyanyu